Leta y'u Burundi yatangaje ko amahoro n'umutekano byifashe neza mu gihugu cyose kandi ko atampungenge ko ashobora kuba ibitero by'abagizi banabi zihari. Ivyo u Burundi bubivuze inyuma y'ubuserukizi bwa Amerika muri ico gihugu buburiye abanyamerika ko bokwigengesera ndetse bakirinda kuja mu bibanza bimwe bimwe kubera amakuru ubuserukizi bufise ku mutekano ushobora guhungabana umwanya uwariwo wose. Umushikiranganji w'intora ya Gati mu gihugu n'umutekano Martin Interetse yavuze ko ashatse gutanga umuco inyuma y'ivyo Amerika yacikirije. Muri iryo tangazo ry'ubuserukizi bwa Amerika n'uburi kiri ku rubuga ngurukana bumenyi bw'ubwo buserukizi riburira abanyamerika ndetse n'abandi banyamahanga ko bokwirinda gutembera mu ijoro kuja mu bibanza bimwe bimwe nk'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura mu ntara za Cibitoke, Bubanza na Muramvya ndetse nahegereye ishamba cimeza rya Kibira. Umushikiranganji Martin Interetse yavuze ko ubwo buserukizi butarashikiriza ayo makenga leta y'u Burundi ku mugaragaro. Arahumuriza ko ibyo bice by'igihugu ata makenga biteye.
Itangazo muvugaje ntaryo nabonye nk'umushikiranganji, nabonye ibihuha bica kuri WhatsApp. Amambasade arafise kumwe na kurana na leta ariko ibintu bibateye amakenga bandika icyo bita note verbal. Kugeza uno munsi iyo note verbal ntayo ndabona. Nta ngorane n'imwe iri mu Burundi, amahoro n'umutekano turabihagarariye, na cyane cyane ko n'abenegihugu nyine barabihagarariye amahoro n'umutekano. Rero ko ndababwira ko nta minsi iheze abashikiranganji bose baciye mu ntara zose, izo ntara zose rujya rukurukuru rwavuze nta n'imwe abashikiranganji bataciyemo. Uwo kwivuna abansi, ubutungane, w'intura hagati mu gihugu n'umutekano, eka n'abandi bashikiranganji bose barahaciye. Abenegihugu bafite amakenga y'umutekano barayavuga, nta na kimwe batubwiye. Imigwi y'abicanyi yari yigiza Kagarama Ruganda yose yarasambuwe guhera yatanguye gukora mu mwaka w'2016.
U Burundi busigura ko abashikiriza ayo makenga bafite umugambi wo gucafuza igihugu.
Iyo gushaka guca intege abenegihugu, abenegihugu ntibahendwe, ntibaje ku kivi, bakora ibikorwa byo kuteza imbere. Ntibavuga ngo umutekano ugomba uhungabane, ngo amasoro agomba avuge, ngo grenade zigomba avuge. Ibyo nabonye kuri WhatsApp, twese tuzi ko ari ibinyoma n'urukurukuru rushaka guca intege abagendera u Burundi. Ntimugaruke cyangwa urabona ko turiko tuhungura abarundi benshi bari barahutse bahutse igihugu. Ntidushobora kujya guhungura abantu tubazana mu gihugu tutarisire ko ari igihugu citunganije neza ku bijanye n'amahoro n'umutekano.
Amerika yoyo yavuniye akagohe abayo baba mu Burundi ku bugizi bwa nabi bushobora gukogwa hisunzwe amatohoza yakozwe n'inzego z'iperereza rya Amerika ari ubwicanyi, kunyuruza abantu, kwiba imodoka, ibitero by'ibisasu, ubusuma bw'abitwaje ibigwanisho n'ibindi. Amerika iti n'imipaka irashobora kugagwa atawubimenyeshejwe imbere y'igihe. Bamwe mu bahinga mu byerekeye umutekano no kugwanya ibigwanisho bito bito bitembera mu banyagihugu mu karere k'ibiyaga binini babona ko u Burundi butari bukwiye gufata minenegwe ako kagohe Amerika yavuniye abayo. Jean Claude Sinzinkayo atwara ishyamwe MIRPD rigwanya ikwirakwira ry'ibigwanisho bito bito mu minwe y'abatabifitiye ububasha.
Tugasaba ko leta y'u Burundi ibicishije kubashinzwe umutekano haba mu gisirikare, mu gipolisi, eka ndetse n'umunyagihugu ubwiwe bategerezwa guca bakora ibishoboka kongereza umutekano muri ibyo bibanza byavuzwe, harimo no kurondera makuru afadika yotuma by'ukuri umutekano udahungabana, ko aya makuru yatanzwe atofatwa minenegwe ngo abantu baze bibuke kuyora amaraso yamaze guseseka, ahubwo ko boyakorera ko mu bihugu bitandukanye byabi byo muri aka karere cyangwa mu bindi bihugu aho leta zunze ubumwe za Amerika zagiye ziratanga amakuru ko abantu bokwiyubara ko umutekano wabo ushobora kuhungabana. Twagiye turabibona ko by'ukuri ahenshi umutekano warahungabanye, ugasanga hamwe hakozwe ibitero by'imigwi y'iterabwoba, ahandi hakozwe ubujagari butandukanye bugahitana abantu n'ibintu by'igihugu.
Ubushikiranganji bw'intoro ya Gati mu gihugu bwemeye ko inzego z'umutekano zigiye gukurikirana neza ayo makuru yuko umutekano ushobora guhungabana.
Turakurikirana twebwe ku munsi baba matari bariho ba musanteri ba nyumba kumi abajijwe inyamirama biziriyo mu gisirikare ku mibyo z'igihugu niyo kiri kira. Noneho mwarabonye ko n'ejo bundi twarungutse igisirikare kuja gufasha muri Congo, kuko twe twari kuvuga ngo tugiye gufasha abandi twe natwe dufise amamenase tugomba dutera oya twari kubanza kwikingira uno munsi rero igihugu ni nyabagendwa ntangwara nimwe hari
Uburundi bushimangira ko icerekana ko umutekano hari mu gihugu aramanama atandukanye buheruka kwakira nkiyahuje abakuru b'ibihugu indwi bigize umujyango wa Afrika y'ubuseruko aho batandatu muri bo bitabiriye iyo nama yabereye i Bujumbura ku mugwa mukuru Butunzi Pierre Clavier ni inkuru ku bwijwi rya Amerika